ni Radio Ijwi y'Amerika. Iradio ijwi ry'Amerika isamyanira i Washington DC mu kirundi ya mu Kinyarwanda. Ndiwe neza nshuti mwese duteramanye, muri kumwe na Federica Nkundikije. Mu Burundi twumvikana ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 na ku metero 22. Mu Rwanda turi kuri FM 88.3 iradio inshuti ya bose no kuri FM 104.3 ijwi y'Amerika. Bonisha FM imwe mu radio yari yafatiwe ibihano yaronse uburenganzira bwo gusubira gukora.
Cya mbere ni uko ari akanyamuneza kenshi cyane rwose kuri twebwe, tugiye gusubira gukora ama imyaka itanu yari iheze n'imyinshi, ariko ntacyo kwihangana, baravuga yuko kenshi bitanga ibintu byiza.
Uyo ni Leon Masengo arongoye iradio Bonisha FM. Mu Rwanda abaganga bakurikiranye hafi indwara ya COVID-19 ndetse n'abarwaye iyo ndwara baremeza ko umuti mushasha favipiravir ari ingirakamaro. Ambasaderi wa Seruki Butaliyani mu gihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo yishwe mu gitero cya bitwaje ibirwanisho. Mu cyo gihugu kandi amashuri yongeye kugurwa inyuma y'amezi abiri yari amaze afunzwe kubera ikiza COVID-19. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi yatanguriye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho ambasaderi w'Ubutaliyani muri icyo gihugu yishwe. Ni inkuru dushikirizwa na Thomas Kamirindi.
Mu itangazo rigufi yashyize ahagaragara Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'Ubutaliyani, ivuga ko ambasaderi Luca Atanasio yaguye mu gico cy'abantu bitwaje imbunda muri teritwari ya Nyiragongo hafi y'umujyi wa Goma, umurwa mukuru w'intara ya Kivu ya Ruguru mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Imodoka yarimo yari kumwe n'izindi za PAM, ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku biribwa, zagendaga zishoreranye ibyo bita konvoi mu Gifaransa. Yari ambasaderi i Kinshasa kuva mu 2017. Uretse ambasaderi Atanasio, Ubutaliyani buvuga ko n'umusirikare wabwo umwe yaguye muri iki gico, yari mu bashinzwe umutekano w'abari muri izi modoka by'umwihariko wa ambasaderi Atanasio. Umushoferi wari utwaye ambasaderi nawe yishwe. Abakomerekeye mu gico bajyanywe mu bitaro bya Loni i Goma. Ikigo ntaramakuru Reuters cyo mu Bwongereza kivuga ko iki gico cyari kigamije gushimuta ambasaderi w'Ubutaliyani. Mu mwaka w'2018 Abongereza babiri bashimuswe n'abantu batazwi mu karere ambasaderi Atanasio yiciwemo uyu munsi.
Urakoze Thomas. Ishyirahamwe ritabara imbabare ku isi kwahuje ikene miliyoni zirenga 9 zo gutuza ikiza cya Ebola cyasubiye kuvugwa mu burengero bw'umugabane wa Afrika. Inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Diana Ninazo.
Mohamed Mukie atwara iryo shyirahamwe ku mugabane wa Afrika yatangaje ko ayo mafaranga akenewe azofasha gukinga ico kiza muri Guinea, Liberia, Cote d'Ivoire, Mali, Senegal na Sierra Leone. Muri urwo rutonde rw'ibihugu Croix Rouge yifuza gukingamo Ebola, aho ico kiza kimaze gushika ni muri Guinea gusa. Yamara uwo mutegetsi hashimangira ko ivyo bihugu vyose bishobora navyo gutandukirwa atagikoze. Ejo kwa Mungu niho Guinea yatangaza ku mugaragaro ko yatewe na Ebola. Abajeje gisata c'amagara y'abantu muri ico gihugu bemeza ko bane bava mu burere butandukanye ari bamaze guhitanywa n'ico kiza cari carasezerewe kuva mu 2016. Vyari bitegekanijwe ko ejo kwa Mungu incanco zigera ku 11 zatanzwe n'ishami rya ONU ryita amagara y'abantu ku isi OMS mu mpfunyapfunyo zishika muri Guinea. Ariko imvura nyinshi yiriwe irarwa yatumye iki gikorwa kidashoboka, gutyo ibikorwa byo gutangura gucanda abanyagihugu byari bitegekanijwe ko biza gutangura no munsi kuwa mbere vyimurirwa ejo ku munsi wa kabiri. Ahandi hamaze kwibonekeza ubwandu bwa Ebola ni muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Muri ico gihugu babiri muri bane banduye baritaza Imana nk'uko abajejwe igisata c'amagara y'abantu babitangaza.
Turagushimiye Diana. Muri Leta Zunze za Amerika uyu munsi komite ya Sena igenzura inzego iratangwa kumviriza uwo Perezida Joe Biden yagenye mu kibanza cy'umushikiranganji ajejwe ubutungane Merrick Garland mu rwego rw'ibikorwa vyo kumwemeza. inkuru dusomerwa na Thomas Kamilinde.
Komite ya Seni igenzura inzego z'ubucamanza irumva umucamanza Merrick Garland uyu munsi nejo kwa kabiri. Izatora ku itariki ya mbere y'ukwezi gutaha kugira ngo imwemeze cyangwa imwange. Niramuka imwemeje, Sena yose nayo izatora nyuma yaho. Garland afite icyizere abademokrate bose uko ari 50 muri Sena baramushyigikiye, kandi bamwe mu basenateri bakomeye baba republikani nabo batangiye kuvuga ko bazamuha amajwi yabo. Imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu, amashyirahamwe y'abapolisi, abigeze kuba bacamanza bo ku rwego rw'igihugu barenga 60, nabigeze kuba bategetsi bo hejuru muri Minisiteri y'Ubutabera barenga 150 bo mu mashyaka yombi, nabo batangaje ko bamwemera. Bavuga ko ari umugabo ushoboye akazi, uzi neza amategeko kandi uyubaha cyane. Merrick Garland afite imyaka 68 y'amavuko. Yize iby'amategeko muri kaminuza ya Harvard. Muri iki gihe ni perezida w'urukiko rw'ubujurire rwo ku rwego rw'igihugu mu karere k'ubucamanza ka Washington DC. Urukiko yashyizwemo na president Bill Clinton mu 1997. Garland yamenyekanye cyane mu 2016 ubwo uwari umukuru w'igihugu Barack Obama yamugenaga kugira ngo abe umucamanza mu rukiko rw'ikirenga rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ariko icyo gihe abarepublikani bategekaga Sena banze kumwumva, bavuga ko batabikora mu mwaka w'amatora. Kuri bo gushyira umucamanza mushya mu rukiko rw'ikirenga byagombaga gutegereza umukuru w'igihugu mushya wari gutorwa waje kuba Trump. Garland yategereje iminsi 293 yose kugera igihe Perezida Trump ashiriye hundi mucamanza koko.
Muri kamara bandanya kumviza iradio ijwi ry'Amerika isamyanira i Washington DC mu kirundi mu Kinyarwanda mukanya amakuru mu karere ka Afrika ibiyaga binini. Bonesha FM imwe mu radio yari yarafatiwe ibihano yaronse uburenganzira bwo gusubira gukora ihawe n'urwego sense rugenzura amaradio n'ibinyamakuru mu Burundi. Bamwe mu bagize ishyirahamwe ryashinze iyo radio bavuga ko uwirongoye ubu Masengo yagiriyeho hahonyanzwe amategeko. Inkuru dushikizwa na Desire Hatunimana, umunyeshamakuru w'ijwi ry'Amerika i Kigali mu Rwanda.
Leo Masengo arongo iradio Bonesha FM yarekuriye kuri uno wa mbere gusubira gukora n'ikigo cy'igihugu kijejwe gucungera uko imenyeshamakuru bikora sense. Arashimira iyo ngingo ahamenyesha ko bihanganye bihagije, akabashimira abafashije bose ahereye ku mukuru w'igihugu.
Icya mbere ni uko ari akanyamuneza kenshi cyane rwose kuri twebwe tugiye gusubira gukora, ama imyaka itanu yari iheze ni myinshi, ariko ntacyo kwihangana. Baravuga yuko kenshi bitanga ibintu byiza. Icya mbere rero ntutangura ni ugushimira umukuru w'igihugu wenyine yabitahuye. Yatahuye yuko amaradiyo nubwo yoba yaragize ikosi iri cyangwa ririya, nta gihano cy'uko yugwagwa burundu cyangwa asamburwa gitegekanijwe. Icya kabiri ni ugushimira urwego sense, kubera ko mu ndwi zitatu umukuru w'igihugu asabye ko biba ibiganiro ibihano bigahagarikwa. Mundi zitatu urwego sense rwashyize ku kintu kiboneka cyane rwose.
Ku kibazo kijyanye n'uburyo busabwa kugira iyo radio isubire gukora, Leo Masengo abona ko ari ikibazo gikomeye. Asaba umukuru w'igihugu ko ikigo kijejwe gufasha imenyeshamakuru cahaguruka kikabafasha.
Ikindi kibazo tugiye guhangana nacyo, ikibazo cy'uburyo, ikibazo cy'ibyuma bimaze imyaka itanu bimwe byarasambuwe, ibindi naho bitasambuwe kubera umwanya byaranonekaye birumvikana. Ariko twebwe kubera ko impumu two twari dufitiye banywanyi bacu, tugiye gukora uko dushoboye. Twibaza yuko mu bisanzwe sense yaduhaye ukwezi ko twoba twatanguye gukora, ariko twe tuzogerageza n'imbere y'uko kwezi tuzobe twasubiye guhura n'abanywanyi bacu.
N'abanyagihugu batandukanye bo mu gihugu cy'u Burundi bari basanzwe ari abanywanyi b'iyo radio barashima ko igiye gusubira gusamirana. Batamaradiyo abaye menshi, abanyagihugu nibo bavyungukiramwo.
Twaryohewe kumva yuko Bonesha FM igiye gusubira gusamirana mu gihugu cy'u Burundi, kandi tunizera yuko n'izindi radiyo zari zafatiye ibihano nkayo zizoshobora gusamirana mu Burundi.
Tuvyakiranye akanyamuneza, tukasaba ahubwo ko na Europea ko yugurugwa n'ibindi bimenyesha makuru bisigaye cyugurugwa kandi habe gucunga umutekano w'abamenyesha makuru n'ibimenyesha makuru nyene amaradiyo akacunga umutekano kugira kore yidegembya.
Na hara kamwe mwe ku muyobozi wabonesha FM Adrien Horimbera Rongo ishyirahamwe Association Radio Sans Frontières ryashinze bonesha ntiyemere ubwo buyobozi.
Ubwo buyobozi bushasha bwa bonesha tukabufata nk'ivyaduka kuko mu bisanzwe naho yoba ari umuyobozi mushasha ishyirahamwe ndongoye ARF n'iryo ryonyene rigena umuyobozi w'iradiyo.
Iyo radio rero yahawe ukwezi kumwe ngo ibe yuguruye. Nesitori wangumukunzi anaitekele limhanuru.
Kwa gomba kibuti, abarongo ye radio, Bonesha FM, kubo kwa mana naryo, bako rabisu nze, amategeko agengu mwuga, amategeko agengu jihugu, kugira ngo nyazi yani makosha yokorwo.
Iyo radio yuguruwe, hari haheze indwi zitatu umukuru w'igihugu asabye urwego sense, kwa maradio yugaye, bogira n'ibiganiro kugira subire gukora. Muri kino gihe amaradiyo acugawe ni Ijwi rya Amerika, BBC, RPA na Television Renaissance. Desire Tujimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Desire, abaganga bakurikiranye hafi indwara ya COVID-19 ndetse n'abarwayi iyo ndwara baremeza ko umuti mushasha favipiravir ubushikiranganje bujejwe amagara y'abantu buherutse kuzana wagabanije cyane abagiramiwe n'icyo kiza. Inkuru twateguriye na Asunta Kaboyi.
Hashize ukwezi Minisiteri y'Ubuzima itumije umuti ugabanya ubukana bwa COVID-19 mu rwego rwo kugabanya umubare w'abahitanwa n'icyo cyorezo mu Rwanda. Muganga Nyeshimana Menelase ushinzwe ubuvuzi bwa COVID yabwiye Ijwi rya Amerika ko uyu muti ufasha abarwayi ba COVID-19 batarazahazwa n'iyi ndwara. Uyu muganga asobanura ko uyu muti bawuha umurwayi utararemba kugira ngo bahagarike ikwirakwira ry'iyi ndwara mu mubiri we.
Umurwayi tuyandikiye ni umurwayi uba ugifatwa atarazahara muri babandi badafite ibimenyetso cyangwa bafite ibimenyetso byoroheje, abo ngabo bibagirira akamaro. Ntabwo bakomeza kuremba, ntabwo ibyari inkorora bihinduka umusonga w'akaga cyangwa se umuntu akajya kuri bomboni cyangwa ku mashini. Abari muri kigero cy'uburwayi buremereye aho virusi yarangije kororoka ku bigero birenze za miliyari, ugasanga iyo virusi yarangije kwinjira muri selile z'ibihaha zitagira ingano, abo ngabo uyu muti ntabwo ukibafashije. Ni virusi yororoka cyane uburyo bisaba kwitanguranwa ukayifatira n'itaroroka ngo ikwirakwire mu bice byose by'umubiri.
Muganga Joel Bahoza ukurikirana abarwayi ba COVID-19 mu ivuriro ryo mu Gatenga agaragaza ko abanduye iyi ndwara bahawe uyu muti hakiri kare bakira mu minsi mike ugereranije na mbere uko byari byifashe.
Umuti mushasha rero bazanye urafasha cyane, bifasha umubiri kurwanya virusi vuba ugereranyije n'undi muntu utawufasha. Ibimenyetso bya COVID biriya birimo inkorora, kubabara mu muhogo, kumva wacitse intege, umuriro, nabyo birangira vuba ugereranyije n'abandi bantu batawufasha mbere tutarawubona mu Rwanda. Ubundi mbere umurwayi gihe moyena yabaga ari iminsi 14, ariko muri iyi minsi vuba tumaze kubona favipiravir abenshi bataha ku munsi wa gatandatu.
Ubu ni ukuvuga ngo abarembaga mugera ku rwego rwo gushyira ku mashini nabo baragabanutse kubera uyu muti
cyane rwose baragabanutse, imibare yaragabanutse. Twarabibonaga, twabibonaga abantu babaga bashaga hari indembe zirembye cyane zihumekeshwa n'ibyuma n'amamashini, ubu baragabanutse bigaragara.
Muri iki gihe imibare itangazwa na Minisiteri y'Ubuzima umunsi ku munsi yerekana ko abagenda bakira iyi ndwara biyongereye kurusha abandura. Bamwe mu barwaye COVID-19 uyu muti waramaze kugera mu Rwanda bemeza ko wabagiriye akamaro. Uyu ni umwe mu bavuganye n'Ijwi rya Amerika utifuje gutangaza amazina ye.
Umupadiri nkaba naranduye COVID nisuzumishije kuri 22 z'ukwa mbere. Ku itariki 24 nagize amanjina kave. Ku itariki 26 ntangira guhumeka nabi. Nari indwara iwanjye mu rugo, abaganga bankurikiranaga ndi iwanjye. Kuri 23 rumbuza umwuka, umwuka utangiye kuba muke. 28 nibwo nitabaje abaganga batubata banjyana mu kigo cyo mu Gatenga. Nari mfite diare ikabije, nari mfite umutwe, inkorora ikaze, ibyo byose bahise babanza kugabanya ubukana bw'ibyo bimenyetso. Ku cyumweru binini barabima, nabitangira nabimwe ku kimwe nta kwa kane covid bishizemo nuko itwatsezera ndata kandi nishimye
mu mera z'ukwezi kwa mbere urwanda rwari rwatumije 2018 by'umuti ugabanya ubukana bwa covid 19 kugeza ubu imibare igaragaza ko kuvuya umuti ugejejwe mu gihugu mubare w'abakira iyi ndwara ugenda wiyongera ariko muganga nkesha imana kemeza ko no kwivuza kare byongerera amahirwe abafasha imiti gukira vuba
bigizemo uruhare ariko hari n'ibindi byinshi byabigizemo uruhare aho gukomeza gushishikariza abantu kwipimisha hakiri kare ngira ngo murabizi ko hari igihe cyageze abantu bakajya baza kwa muganga batinze kubera ko yarangije yabanje kumva ko ari nka malariya arwaye ariko tukagerageza gushyiramo ingufu mu gusobanurira abantu ko umuriro wa malariya n'umuriro wa covid ntushobora kubitandukanya ku giti cyawe bitandukanywa gusa n'uko wakoze ikizamini ugashyiramo n'uwo muti wongerera abantu icyizere uwo muti utuma abantu bashobora gukiyaringa virusi mu gihe gitoya nibyo bibyara imibare myinshi y'abantu bakira
imibare iherutse gutangazwa na Minisiteri y'Ubuzima igaragaza ko abantu 1,853 aribo bamaze kwandura covid 19 mu gihugu hose muri bo abagera ku 16,803 bamaze kuyikira 49 nibo yahitanye mu gihe 1,000 aribo bakirwaye Asumta Kaboyi Ijwi ry'Amerika i Kigali
urakoze Asumta kuri uyu wa mbere itariki 22 z'ukwezi kwa kabiri amashuri yongeye gufungwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nyuma y'amezi abiri yaramaze apfunzwe kubera ikiza cya corona ni inkuru y'umumenyesha makuru w'ijwi ry'Amerika Vedaste Ngabo ari ibuvira
byari ibyishimo byinshi ku banyeshuri abarezi ndetse n'ababyeyi kubona amashuri yongera gufungurwa imiryango muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuri bimwe mu bigo byo muri Uvira twagiye tunyuraho nko kuri Les Anges kuri Nuru kuri Esteyi wabonaga bakajeje ingamba zo kwirinda coronavirus zirimo gukaraba intoki ndetse no kwambara udupfukamunwa kuri bamwe mu banyeshuri n'abarezi Ruremesha Cubahiro ni umurezi wigisha ku ishuri rya Esteyi aragaruka kuri zimwe mu ngamba babafashe mu gutangira iki gihembwe cya kabiri nyuma y'amezi abiri amashuri yaramaze afunzwe
uyu munsi kuva saa 6:30 za mu gitondo njene nahageze njo hageze mbere maze kuhagera abana bato bose nahise ntangira guhura nabo kubera ko cyari igihe kirekire bari mu mago kandi bifuzaga gusubira ku mashuri nari nahageranye n'abana bose n'abandi bakomeje kuza basanga nyine twashize
muri kwirinda gute virusi ya corona hano ku ishuri
kuko leta yashyizeho ingamba twabikoze icya mbere nuko umwana wese yinjira yategerezwaga kubanza gukaraba amazi yari ateganyijwe aho ngaho ndetse n'isabune uretse icyo ngicyo hari abaje deja bafite udupfukamunwa n'abatabizanye bose twababwiye ko ku munsi w'ejo bagomba kuzaza mu masale twagerageje kudisposa amapipitire neza mu bisanzwe hari igihe wasangaga nko ku ipipitire imwe yicaye abantu batatu ariko uyu munsi twagiye tudisposa mu buryo pipitire yicaraho abana babiri babiri kugira ngo bategerane
Nahimana Esperance nawe ni umurezi kuri iki kigo cya Esteyi avuga yuko kuri we ari ibyishimo byinshi kuko bagiye kongera guhembwa
twashimiye kubera ukuntu amashuri yuguruye kubera nka twebwe twahora twigisha kuri prive ntitwahembwa turashima ukuntu amashuri yuguruye twayikrize yari yatuyatwishe turashimiye ukuntu amashuri yuguruye ubu tugiye kongera guhembwa niba abana bakomeza baza ku ishuri n'ababyeyi bazoriha tuzizeye ko tuzakomeza guhembwa inzu zabomotse turaba ninge n'amahera yo gupanga nayo kubakisha byose byari bitugoye
bamwe mu babyeyi bo mu mujyi wa Uvira babwijwe ibya Amerika ko ari umunezero mwinshi kuba amashuri yongeye gufungurwa ariko bafite impungenge ko hari igihe ashobora gufungwa kuko atari bwo bwa mbere afungurwa kongera agafunga kubera virusi ya corona
twebwe nk'ababyeyi twishimiye ko amashuri yongeye gufungurwa kuko waragize igihe amezi abiri abana badahe biga twebwe nk'ababyeyi twari ko tubona ko hari ibibazo bibiri abana bo bari birara badahe biga icongeho kandi bagasubira inyuma ariko kuba leta yasubiye kwibuka kandi kuko bashobora gufungura kuko ababyeyi twese tukabona abana basubiye ku ishuri twabyishimiye cyane ariko impungenge gusa tugenda tugira nuko ubundi bari bafunguye nyuma yabwo barasaba kandi twumva barafunze icyizere ntikiraba cyinshi cyangwa ntikiraba cyose kubona kuko bizakomeza ko turabona ko kandi ejo bundi basaba bagatangaza gufungwa ariko turizera ko ubutegetsi bwacu ari umubyeyi nimba akomeje kugira uruhuhanu uhahara bw'abana ko bashobora gusubira ku ishuri.
Mumenye yuko amashuri muri Congo yafunzwe tariki ya 18 ukwezi kwa 12 umwaka 2020 kubera virusi ya corona. Vedase Ngabo kugaragijwe ijya Amerika ubira mutarakivuye.
Tuyuse nshuti mwese ko mukomana bandanye komiza ya gihojwe ijya Amerika cyamenyanira i Washington DC mu Kirundi mu Kinyarwanda. Mufaso ni Ngozi Okonjo Iweala akomoka mu gihugu cya Nigeria yatowe icese ku munsi wa mbere uheze kuyobora ishyirahamwe mpuzamakungu y'ubucuruzi Organisation Mondiale du Commerce mu mfunyafunyo OMC. Ishyirahamwe OMC rigizwe n'ibihugu 164 rijejwe gutatura amatati mu bijyanye n'ubucuruzi hagati yazo rifite icyicaro gikuru i Geneva mu gihugu cy'Uswisse. Abaye umufasoni wa mbere hamwe n'umunyafrika wa mbere agenywe mu cyo kibanza azotangura imirimo yiwe icyese ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa gatatu utaha. Mugezi wacu Fidele Niyongabo yaravuganye n'umushinjantare Zeno Nicanzi umuhinga manonzo wa jambo mu byerekeye ubutunzi n'iterambere ari i Toronto mu gihugu cya Canada hamwe na Lionel Ramesha yigisha ibyerekeye ubucuruzi mu makungu muri kaminuza International Alliance University mu gisagara cya San Diego muri leta ya California muri leta zunze ubumwe za Amerika. Baravuga ku cyo igenwa rya Madame Ngozi Okonjo Iweala ivuze.
Ivuze ibintu byinshi n'ubutumwa bukomeye butanzwe ku isi muri rusange rutanzwe muri Afurika. Twibukanye ijambo ejo bundi umukuru w'igihugu cy'u Bufaransa Emmanuel Macron yavuze ati akazoza kacu iri parle de l'Europe akazoza kacu ri muri Afrika. Iryo nasanze ari jambo rishasha ari ubutumwa bushasha ukumva umukuru w'igihugu nk'Ubufaransa murakizi murabazi agira ati akazoza kacu kari muri Afrika avuge byo. None heraba umukenyezi w'umunyafurika kazi jewe mbere nahoze ngira ngo yitirirwa igisagara cy'Ingozi yitwa Ngozi nagize ati uyu muntu aturuka Ingozi iwacu nuko iyo ngingo murabona ingene ibintu bije kandi bije neza. Igituma avuga ko ari ubutumwa bukomeye ni ukuvuga ubu abantu babonye ko ku isi nzima umwirabure avuka ku mwirabure ariko akarenguka bakamugomwa mu makungu. Ibi ni bishasha ku isi ku banyafurika no ku banyafurika kazi.
Nawe Lionel Emesha igenwa ry'umufasoni mwajya kihute muribona gute rivuzike?
Ego igenwa ry'umufasoni Ngozi Okonjo Iweala ni igenwa ryiza cyane ryaradushimishije cyane rwose kuko nk'uko wabimenyesheje nuko yaranguye ibikorwa bikomeye cyane aho yaciye hose yaba mu gihugu cyiwe cya Nigeria canke ku isi yose nko mu ibanki y'isi yose akazi yakoze eka no muri African Union yarafashije hamwe n'ubu muri iki kiza cya COVID-19 yari mu runani rwitwa Gavi rufasha kushikiriza incanco no gufasha kugwanya COVID-19 yarimo muri urunani rwa Gavi hamwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu y'amagara y'abantu mu mugambi bise COVAX. Urumva n'umuntu yakoze yaranguye ibintu bikomeye cyane kandi urumva arateye iteka Afrika, arateye iteka Amerika, arateye iteka isi yose ku byo yaranguye n'ahageze n'aho rero ubu igikorwa agiye kurangura cyo kuyobora ishyirahamwe ry'ubucuruzi.
Ni umupfasoni wa mbere kandi niwe munyafurika wa mbere ayoboye iryo shyirahamwe. Umushinjantare Zeno Nicanzi mubibona gute n'insiguro bifise?
Insiguro bifise kuri jewe iri genwa ryiwe risigura ibintu bikuru bikuru bibiri. Risigura ko ari igihe cyiza cyo kubona ko ibintu byahindutse buhoro buhoro ariko noneho ubu byahindutse rwose. Hariho ku isi yose nzima ibintu byahindutse, imigenderanire hagati y'ibihugu bigize isi, imigenderanire hagati y'abantu bagize isi isanamu yahindutse ubu isi igiye kurusha uko yahora kuba imwe imwe dusangiye imwe ndetse tungana imwe ndetse umuntu kirangiranwa abakirangiranwa kuco amaze yamaze ashobora kumara ubu biriko biraboneka n'ubwa mbere bigaragara ku isi yose cyo gituma navuze nti n'ubutumwa bukomeye bigaragara ku isi yose ko ibintu byahindutse abantu bahinduye ibyiyumviro bagiye mu nzira yo kuraba umuntu ntibamwitirire urukoba rwiwe arera arirabura mfite mu buryo kubera ko yera ndekuye kubera ko yirabura oya ibintu byahindutse aho byahindutse cyane cyane naha ubu batoye uwo mukenyezi umunyafurika kazi kugira ngo bamushinge amabanga akomeye mu gihe kidasanzwe gikomeye bagize bati uyu niwe yodufasha kujabuka rubyironza rwuzuye icyo nicyo bamutoreye n'ubutumwa kuri we n'ubutumwa kuri twese n'ubutumwa ku mukenyezi wese wo muri Afurika.
Murakoze Lionel atowe mu gihe hari ibibazo byinshi amakunga ahanganye nabyo ikibazo gikuru cyane muri iki gihe sico cyonyine mbwa nico cyihutirwa cyane nicerekeye ikiza cy'umugera wa corona akaba avuga ko agishize mu hejuru ku isonga ry'ibibazo azotangurira ko bazogerageza gutuma ibihugu bifise uburyo bitigungira ko ivyerekeye incandago mu gukingira abanyagihugu bavyo mu gihe ibihugu bikenye byotegezwa kurindira mu bihe bya vuba biraboneka ko ibihugu bitari bike byagerageje ibyo bihugu bikomakomeye kubuza ko incandago zikoregwa muri ibyo bihugu zirungikwa hanze y'ibyo bihugu ko kazi kazomworohera kuko biribonekeza ko ibi bihugu bikomakomeye byashizeho izo ncandago bishaka kubanza guhera ku banyagihugu babyo ariko baravuga ko abantu bose ku isi badakinga ibihugu byose bitaronse uburyo bwo gukingira abanyagihugu babyo atagihugu na kimwe kizokumva ko gifite amahoro bijanye na COVID-19 mubivuga ko
ego me aje gutwara mu gihe kitoroshe kuko ashitse iyo niki kiza cha COVID-19 kimaze umwaka kisashika inganda kuva gitanguye urabona iki kiza cha COVID ubu kimaze kugera ku bantu barenga imiliyoni 190 ku isi bamaze kwandukirwa niyo ndwara ya COVID kaba kimaze gusashika inganda zitari zike mu bihugu byinshi urumva ikintu giteye intamba minuko ubu ibihugu byose biriko biragerageza ukungene bogerageza ku kwikingira no kugwanya icyo kiza cha COVID ikiza nuko hariho incanjo nyinshi ziriko zirigwa ariko hariho izimaze kwemererwa nk'iza Pfizer BioNTech hamwe n'iya Moderna izo ncanjo rero bakaba bamaze gutangura kuzitanga nko ngaha muri Amerika hariho n'izindi ncanjo ziriko ziratangwa mu bindi bihugu na zone urumva muri icyo gihe ikigoye ni uko iby'incanjo ikintu gikomeye ni uko urazi nko kubitigire hariho ibitigiri byinshi cyane cyane nk'ibihugu bikiri mu nzira y'amajyambere ibihugu cyane cyane nko muri Afurika urazi ibitigiri byaho byashyikirijwe cyane bigishyikirizwa ibitigiri bya COVID-19 byashyikirijwe byari bike ugereranya n'ibyo muri Amerika cyane muri Europe hanyuma nicyo gituma rero nibaza ko ibyo bihugu byamaze gutora incanco babanje gushikiriza incanco aho babona yuko ibitigiri ari binini cyane kugira babanze bagerageze ibyo bitigiri bigabanuka ikintu gikomeye ni uko ibihugu byose byogerageza bikaza bigatanga ibiharuro babandanya baharura neza batanga ibiharuro bikwiye byabo bamaze gushikirwa na COVID-19 hanyuma aho niho incanco ziramutse zishika zizoshika abantu benshi bataragwara atandukanye
Jati mwese mkundi radio ishu ya Amerika ilgani nusuko watikuli ya mwaka kanya wigaru kengaha tulashingi kandi wagenze wa chubagize uruhara ngite gurugwa ya makuru tuwa washkilize tuli mungu za chukwela kiza cha COVID-19 chenda tulashingi kandi na fasida ya dofresha kwe giranya ilgani nusuko watikuli edi guema niwe ya rabi hagarari turabashimiye namwe nshuti mwese mwateze amatwi kandi turabatia kamo mubandanye mumviza ibindi biganiro vya radio ijwi ya Amerika. Mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese.